Nzamba.
Nzambira samirana.
Radio Inzamba katika kawe turi ku munsi wa mbere kwigerekozi ya 14 gitugoto Arisa Kimana kuri micro amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikwirikira abantu babugwa irengero barabandanya kuvugwa mu gihugu muri commune giteranye intara ya Muyinga hari abagabo babiri babuzwe irengero mu bice bitandukanye kuba ku munsi wa kabiri abategetsi bakuru bakuru mu gihugu ngo barasabwa gushinga amabanga bahanuzi baba bifitiye ubushobozi atari ababahenda ko byose bigenda neza kugira ngo bababone neza muraza kumva Patiri Felix Fupe murano makuru mu ndero hariya muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega ngo abigisha mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abandi batari mu mugambi uri ku butegetsi barakumirwa ubuyobozi bw'indero muri komine bukaba butunga urutoki aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanyi sase mwido nido sangwe kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
amakuru twabateguriye tuyahere mu makuru ajanye n'uruja n'uruza mu ibarabara umwana umwe yitavye Imana abantu bane nabo barakomereka mu gatondo ko kuri uwo wa kane biturutse ku isanganya ryatewe n'imodoka y'akarere k'ubuvuzi Kavumbi mu ntara ya Kirundo hakaba hari ku musozi Kinzobe zone Kabuye muri komine Kayanza ido nido na Vanessa Mwiteka
inkuru tivaho habiri isanganya zimenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha 3 n'igice aho imodoka y'akarere k'ubuvuzi Kavumbi yavingoze je Bujumbura ikizaho bita centre Kabuye itigonga umuntu yarayitse umufuko w'amakara fikinga icirati barabara no yatigonga abandi bantu bari bicaye ubwo nyine umwana umwe acaritaye Imana abantu bane nabo barakomerika muri aba bakomeretse batatu bakaba babaye cyane abo nabo bakaba baciye banyarukanwa ku bitaro bikuru byo mu Kayanza abanyagihugu ba mu Kayanza bemeza ko ico kibanza camye cyabereyemo amasanganya nkayo biturutse ku muvuduko munini w'imiduga aba muri ako karere basaba umuyobozi w'amabarabara gushiraho amadodane mu rurimi rw'Ikifaransa mu ntumbero yo guhagarika amasanganya uruganda rwa radio Inzamba ntiruraronka abarongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza kugira bagire ico bavuze kuri aya makenga y'abanyagihugu
mu makuru avuga mu gisata cy'agateka kandi na muntu abagabo babiri barabuzwe irengero mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu bari mu bibanza bitandukanye nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu miryango yaba bimenyesha abagabo babiri baturuka muri komine giteranye mu ntara ya Muyinga imiryango yabo ikabitekewe n'ubwoba inkuru tubaza Tifine Kani wabo
Estes Miburo aturuka muri komine giteranyi akaba yari umukozi w'ishyirahamwe Caritas Muyinga yaba ku mutumba Kinyota ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga abamubonye ubwa nyuma bavuga ko Miburo Estashe yarateramiye ku kabare zigzag aza kuhava mu masaa 5 y'ijoro kuri uyu wa kabiri umuryango uvuga ko utazi ibyakurikiye uwa kabiri yabuzwe irengero ni umuvuga butumwa w'ishengero rya Batiste Joseph Sinzubwenge akaba yaba muri zone Ruzo umwe mu muryango wiwe akamenyesha ko yanyurujwe ageze imbere y'urugo rwiwe atahutse n'abantu bari mu modoka itazwi ubwoko bwayo ngo bakaba bagiye bamufutse ihema abo bagabo uko ari babiri bose baturuka muri komine giteranyi mu ntara ya Muyinga imiryango yabo ikabitekewe n'ubwoba ahisaba abajejwe umutekano n'intwaro kubamenyesha ukuri kwaho ababo bari hari haciye ukwezi umwigisha yitwa Mbazumutima afashwe n'urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga Olivia Tuyishemeze n'ubakaba atawuramenye irengero ryiwe twarondeye kuri telefone komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga OPCN nibibogora Jerome kugira agire icyo ashikirije kuri iryo nyuruzwa ry'abo bantu turamukena
hariya mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba naho umuntu umwe yarahagaritswe inkowe mu bwoko bwa Kalashnikov n'igikono cyuzuye amasasu birafatwa n'igipolisi hari ku munsi wa kabiri muri komine Vugizo intara ya Makamba nkuko amakuru dukura ku mutumba Rutegama muri komine Vugizo bivuga uwo yafashwe ngo n'umusore azwi ku izina rya Kabura Boniface w'imyaka yababa 24 yahagaritswe n'igipolisi cya komisariya yavugizo kumuhana iwe nk'igihe cy'isazi bizi joro inyuma y'isakwa ryakozwe kuri uwo muhana. Amakuru dukura ngaho ivugizo amenyesha ko iyo nkoho ngo ariyo yoba yarakoreshejwe mu mutego wigeze gutegwa musitanteri w'iyo komine vugizo haraheze amezi agera kuri atandatu. Uwo yafatanywe icyo kigwanisho akaba yaciye afungirwa muri komisariya kominari y'igipolisi ivugizo imbere yo kungururizwa muri komisariya y'intara mu gitondo cyo kuri uwa gatatu. Tubananize amakuru twabateguriye mu gisata cy'intwari ibereye abantu bafise amabanga ahambaye mu gihugu ngo bari bakwiriye abahanuzi bafise umwidegembyo mu guhanura abategetsi. Byashikirijwe na Patiri Fupi Felix mu nkuka y'imisa yo kuri uwa gatatu igihe Uburundi bwariko bwibuka imyaka 60 umuganwa Rodoviko Rwagasore agandaguwe. Uwo mupatiri akavuga ko hari abahanuzi bata mu rudu w'abategetsi mu kubatera amashugwe kugira ngo barondere amanota. Mwumvirize Patiri Felix Fupi.
Abantu mwebwe nka mwebwe mufite amabanga akomeye y'igihugu iyo ubonye igicaro urimwo kirashobora kukubera n'umutego no kuhagabira ukibwira ngo ntacyo mbaye ukibwira ngo ndakomeye kubera ubuntu umenga urashobora gucira urubanza abandi bigaca bifata. Imana irakubona ti kandi nimba ubona ntacyo ubaye uyu munsi umenye ko ari kubera urukundo rw'Imana irakurindiriye gusa ntikurindiriye ngo igutege imitego biguhaye umwanya kugira ngo wigarure hakiri kare. Nibi rero niko ndavuga Yezu ntiyaje kuvuga ngo muragowe rero ngo nukubacira imanza ashaka kudukira. Ni wa mwidegembyo wiwe adatinya kuvuga ukuri kandi ashaka ko natwe tumera uku kandi turasabwe ikintu ari kibi kukivuga ko ari kibi itizo ukacemeza ko ari cyiza. Murazi ko ngaha mu Burundi hariho abantu binanira kuvuga ku kintu ari cyiza kubera ujya umuntu badahuza mugabo kandi ikintu kitari cyo kuronka umwidegenzo n'inguvu zo kuvuga tuti kijya nacyo sico iki kintu gikosore nico gituma nkamwe bwe murongo yabandi iyo abamwabishoboye n'ukuronka abantu babahanunze bashobora kugira umwidegenzo wo kuvuga bati iki kintu nyakubaho nico nyakubaho iki kintu sico wahushije garuka. Kuko umuntu atagukunda ati kumuhanuzi mubi umuhanuzi mubi nawe numurozi aguma gutera amashugwe ngo yego nyakubaho n'amashi agashirako kandi azi neza yuko ariko guta mu ruzubi. Bene abo bantu bazohanwa bikomeye kuko bene abo bita igihugu cyose. Ikindi tuvuze ko twashize Imana imbere ntimuze mugendere hejuru hejuru muzirikane icyo ari cyo gushira Imana imbere gukora ibiri inyuma gusa bisayangana biroroshye ndababyiye mugabo guhinduka by'ukuri mu mutima umuntu akaba intungane ubwo n'urundi rugendo kandi niho tubwirizwa kujya abantu b'intungane apana abantu biyamamaza gusa batarondera amanota batarondera kubonwa neza barondera gukora ibitunganye mu maso y'Imana kuko niwe mucamanza wa nyuma. Igihugu cyoronka abantu bidegenza cyoronka abantu b'intungane cyokira.
Inzamba
dutandukire makuru ajanye n'amagara y'abantu aho leta y'u Burundi yakiriye kuri uwa kane incanco za mbere zo kwikingira umugera wa COVID-19 zigera ku 500,000. Iyo ngabire ikaba yatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Ishyirahamwe ORICOM risaba umukuru w'igihugu gutanguza isekeza ryo kujijura Abarundi kugira ngo bitabire urucanco rwa COVID-19 kandi yashyigweho ingingo zubahiriza abari mu zabukuru mu kuronswa ubwo rucanco. Mwikete yarungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Gabriel Fiere yarongoye iryo shyirahamwe rigwanya isesagura ry'amatungo ya leta asaba abarongoye igihugu kwirinda ibya kamwana wa mama no kwirinda gukoresha ibiturire kugira ngo abantu bahabwe urucanco. Kurikira
nuko dusaba yuko leta duhereye ku mukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere eka n'abandi bategetsi abasuku bari imbere nk'abo mu biro by'inamashinga amateka mu biro by'inamankeguza amateka abantu bose bafise icyo nokwita bamwe twita le personnalité morale bafise ikintu baserukira mu gihugu bemewe bavuga bikumvikana abo bantu nibo tugomba yuko batangura kwicandagisha kugira ngo bubahura abandi kubera amajambo yagiye aravugwa. Ubu rero turasavye umukuru w'igihugu acashikiriza ijambo rihamagarira abarundi kwicandagisha hanyuma na banyamba hamwe batabigize mu mpisho ace atangura agende kwicandagisha wenyene iyo ni ngingo twibaza kwishobora gufasha ikica gikurikira twumva gikwiye gukogwa nuko iyi migwi igeramiwe twariko turavuga umugwi w'abantu bakuze barenze imyaka 50 kuduga abantu bafise ingwara zidakira abo bantu bose twifuza yuko boca batangura gucandagwa kwiye guca rero hakurikira zangingo zindi bimwe bita mu gifaransa de geste barriere kugira ngo bikingire ibivyo ko abantu bahura ari benshi ibivyo kuramukanya ibivyo kuvyo ko basaba ko abantu bakaraba kenshi leta ibikore nabandi bose bashobora kugira ico bateri baterere kugira ngo barundi bakingirwe kuko twe mwishyamwe urikomeye dufata yuko iyo bakingiye abantu numutahe icanyuma nagomba guhereza ko murazi yuko bamwe bamwe mu bantu batwara basombereye cyane mu bintu byo gucisha ku ruhande aha a muca mubona hatanguye ibintu bijanye no gushaka ku ruhande ibivya byo ku bya kamwana wa mama by'ibiturire no kuvuga ibintu by'amabwabwa by'ukuri kwifuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu uzofatwa koze mu makosa hanwe kugira ngo abantu bakeneye gucandaga ubwa mbere bari batangura gucandagwa
tukivuga makuru ajanye no mugera wa corona ibyigwa bihanitse byakozwe mu gihugu cy'u Faransa yerekana ko urushanju kwa COVID-19 rugabanya gushika ku bice 90% abaja mu bitaro kubera ico kiza ku bantu barenze imyaka 50 ubwo bubasha bw'ugo rukingo bukaba bwibonekeza no kwihindagurika rya Delta inkuru dushikirizwa na Jean Marinda Bashinzwe
nkuko ibiharuro biherutswe gushikirizwa n'abahinga b'inzobere b'Abafaransa bibyerekana umuntu yaronse urucanco rwa COVID-19 afise amahigwe yo ku rugero rwa 90% yo kudasinzikazwa ngo aje mu bitaro canke ngo abe yo kwitaba Imana ugereranije n'ubutacandazwe nkuko abo bashakashatsi babandanya babivuga ubwo bushakashatsi bwabo babugize hagati y'amagenekerezo ya 70 kigara mu mwaka 2020 n'igenekerezo rya 20 mu kakaro umwaka 2021 mu kubishikako ngo bashize abantu mu migwi ibiri umwe umuntu acandazwe n'undi adacandazwe bafise imyaka imwe igitsina kimwe kandi baba mu karere kamwe ibiharuro bagiye gutora inyuma icigwa byerekana yuko wafashe urucanco rwa kabiri abafise amahigwe yo kudasinzikara canke ngo abe yo kwitaba Imana ngo na COVID-19 yari ibice 90% uhereye ku munsi wa 14 afashe ubwo rucanco ivyo biharuro ndetse bikaba bije bishimangira ibindi vyigwa byakozwe mu bihugu bya rutura nka Israel ubwongereza na leta zimwe za Amerika kuvyerekeye ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bita Delta uteyisibe muri kino gihe ku isi yose ubushakashatsi bwerekana yuko urucanco rukinga ku bice 84% ku bantu bafite imyaka 75 n'irenga n'ibice 92% twafise hagati y'imyaka 50 na 74 tukamenyesha yuko ibyo biharuro bikora ku ncanco zose zemewe arizo Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
Imyidogo ni myinshi mu bigisha mu mashuri yisumbuye yo muri komune ya Bugenda na intara ya Gitega. Imvo ni hohoterwa bavuga ko rikorerwa bigisha mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD mu kubarunika gukorera ahandi atakosa bagerezwa. Abo bigisha bakagereza ubuyobozi bw'indero muri komune kuba aribwo buri hejuru y'iryo hohoterwa. Ido nido na Alexandre Niyungeko.
Abo bigisha basigura ko izo ngingo zo kubimurira ku yandi mashuri zifatirwa mu nama zibera mu ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi. Ayo makuru atangwa n'abigisha avuga ko izo ngingo zifatwa mu ntumbero yo kwigiza kure abigisha batari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari mu bwoko bw'abatutsi. Umwe muri abo bigisha avuga ko atari ubwa mbere ivyo bikorwa vyo kwimurira abigisha ku yandi mashuri bikorwa kandi atansiguro bahawe.
na kamara maza aho ubona umwarimu bamujana gukora kuyindi shuri ataba jijo karatani kosa narimwe yagirizwa ico kimwe nabarimu basubirizwa nabakutsa kivi no kuvuga umwarimu amaze igihe yigisha kana namenyesha mu ishuri washusanga yasubirijwe n'umwigisha w'umukutsa kivi n'ingingo zifatirwa muri permanence y'umuganga CNDD-FDD aho usanga bagomba kwikura ko abigisha bazi yuko batava muri uwo muganga
abo bigisha basaba umushikiranganje w'indero gufasha kugira ngo ico kibazo c'abigisha bo muri komine bugenda na kironka inyishu kubwabo babona ko ari totezwa bariko bakorerwa n'ubuyobozi bw'indero muri iyo komine
ni totezwa rikomeye iryo totezwa rikaca riza rifatana no gutoteza abandi bigisha bakora bataba muri komine bugendana rero no kure turatakanze iyo ngendo ihagarare ni totezwa rikomeye gose kandi biragaragara kandi ko izo ngingo abayobozi nabo nyene bazifisemo uruhara abayobozi bakagenda bagatora amategeko muri permanence ya CNDD-FDD hanyuma bagaca baza gufatira ibihano abo barimu bazi ko batavuga rumwe n'umuganga wa CNDD-FDD
Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka umuyobozi w'indero muri komine Bugendana kugira ngo atange umuco kuri ibyo bibazo by'abigisha
Radio Inzamba makuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata cy'uburimyi aho abakozi yo mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngo bataronswa ibyankenerwa kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu nk'uko bisabwa n'abafundi b'indimo bavuga ko bataronswa igitoro cy'amapikipiki kuba yafise abadafise uko biyunguruza bagasaba nabo kuronswa ingene biyunguruza kugira ngo bashobore kurangura neza akazi kabo ka misi yose inkuru twateguriwe na Beni Axera Khan
Abagronome bakorera mu ntara amakomine n'amazone atandukanye hamwe n'abarimu b'indimo bavuga ko batoroherezwa mu kazi kabo abarimu b'indimo ngo baheruka kuronswa makinga yo kuyunguruza haraheze imyaka 10 Abagronome nabo bamwe bavuga ko badafise uburyo bwo kwiyunguruza abandi nabo bagifise amapikipiki ntibahabwe igitoro bavuga ariko ko gisohoka kuko ukwezi gutashe nkuko amakuru ava mu kigega ca leta avyemeza umugoronome wese yandikiwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi iritiro 20 za essence ku kwezi
hari igitoro gitangwa buri kwezi kuruza agronome komino ntamukira atangwa hari ntibagitanga nk'ubu hari haciye umwaka ata gitoro kiboneka ariko tuvuganye muri finance agira ati iki gitoro gitangwa iminsi yose gitangwa muri marije ya vegetation agricole ati buri kwezi kirasohoka ariko neza agronome komino ntibaronke namba
Abo bakozi bo mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bavuga ko batangazwa no kubona basabwa kugwiza umwimbu kandi bigaharugwa mu manota y'akazi ibyo bita cotation sur performance mu gifaransa kandi ubwo bushikiranganje nyene aribwo bubabera inzitizi mu kurangura akazi kabo cyane cyane mu kutaronswa uburyo bwo kwiyunguruza
nifata ministere urashobora ngo cotation sur performance kuba umugoronome atari karonka igitoro usanga nk'umuto imaze tuza imaze tiza kendera mu imufira ko agace yemewe ko igitoro hariho n'abandi batagira namba ugashushira kureza agoronome dusonde batagira deperasi ugashushira kuri mu mitere agirikole ni bamwe ku mitumba barose amakinga iriya tiza yabotse n'amakinga bagifise ugacoreza rero kuri kotasiyo suri performanse n'urutobe
radiyo Inzamba kuri iyo myidogo y'abagoronome hamwe n'abigisha b'indimo bita abamonitio agirikole twaronde kuri telefone Deo Gide Rurema arongoye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ariko ntitwashoboye kumuronka
murakoze rero mwebwe mwese mwari muteza abiri bakoze bagenzi banje bamfashije kubategurira no makuru mwari ko muyashikirizwa na jewe Alice Akimana mugire umugoroba mwiza naho ubutaha